Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa gatanu ngene kirezo rya 2021 ntwarante n'umwaka w'2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba katika kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira abantu batatu harimo abapolisi babiri haciye ukwezi kurenga bari mu gashu bagirizwa kuba bagiranye ibiganiro ku rubuga WhatsApp bijanye n'intambara ziri kuzibera mu gihugu cya Congo. Mu ntara ya Rumonge hari abagabo batatu baturuka mu gihugu cya Tanzania bafungiye mu gashu ka komisariya y'igipolisi mu Rumonge. Bari bafashwe bariko bakora ibikorwa byo gututumura abarozi mu nyuma sentare irabeza abegereye imiryango yabo basaba ko borekugwa. Abayoboke bishengero rya Zebia Ngendakumana bo muri katiye Katunguru mu gisagara cya Bujumbura barara ntibuca biturutse ku mbonerakure zibahiga buhongo zifatikanije na bamwe mu bapolisi. Bavuga ko hari abamaze kunyuruzwa na bamwe mu bakozi biperereza basaba ko umutekano wabo ukingirwa nk'abandi barundi bose. Aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa nongera ndabaha n'ikazi. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Bamwe mu bayoboke bishengero rya Zebia Ngendakumana bo muri katiye Gatunguru mu gisagara cya Bujumbura barara ntibuca kubera ko bariko barahigwa n'imbonerakure harimo n'igipolisi. Abo bahoze basengera kwa Zebia bavuga ko hari abanyurujwe muri uku kwezi kwa gatatu n'abakozi biperereza baja kubica basaba ko umutekano wabo ukingirwa nk'abandi barundi kuko babayeho mu bwoba bwo kwicwa canke kunyuruzwa nk'abagenzi babo. Idonido y'inkuru na Parfait Mudasigana.
Abo bayoboke ba Zebia Ngendakumana bo muri quartier Gatunguru bavuga ko bamaze iminsi bariko barahigwa buhongo n'imbonerakure zifatikanije n'igipolisi. Bamwe muri bo bemeza kufashwe n'imbonerakure aborejwe igufa imbere y'uko ajyanwa gufungwa. Umwe muri bo akavuga ko bariko baratotezwa kandi barahagaritse ibikorwa byo gusengera hamwe. Bamwe mu bahoze bayoboka Zebia Ngendakumana bemeza ko muri uku kwezi kwa gatatu hari bagenzi babo batatu banyurujwe kandi ko bamaze kwishwa n'inzego z'iperereza ry'u Burundi bakabona ko ari umugambi watanguzwe wo kubagirira nabi basaba ko umutekano wabo wokingirwa kuko barara mu bwoba bwinshi.
Turafise amakuru yuko leta y'u Burundi yamaze gutuma imbonerakure kugira ngo dushyirwe buhongo bishoboke tunishwe. Notanga nk'akarorero hariho uwitwa Kaneza, hariho uwitwa Joseph, hariho uwitwa Jean Pierre. Abo ni abantu jewe nshi bafashwe abanyuzwa bakubitwa tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2025 kandi ora turafite amakuru ko bahavuye bicwa atangwa mu rubuzi. None rero twashaka gusaba Leta y'u Burundi ko yadukingira umutekano wacu ikareka kuduhohotera tukarenge tukamerewe nabi.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka urongoye quartier Gatunguru kugira agire icyo avuze kuri ubwo bwoba buri mu bayoboke baze biyangenda ku mana.
Urakoze Parfait Mudasigana. Mu gisata kijanye n'ubutungane abantu batatu bose baturuka mu muryango umwe harimo abapolisi babiri bafungiwe mu gashoko k'iperereza kiye ukwezi kurenga bagirizwa kuba bagiranye ibiganiro ku rubuga bahurira ko WhatsApp ku ntambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi cya Congo. Abo mu muryango bariyamiriza iryo remenkanya bagasaba ko ababo borekugwa kuko atacu bariko barazira. Reka inkuti ibaze mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko amakuru ava muri uwo muryango abitumenyesha, abo banyagihugu batatu bafashwe bose basangiye umuryango. Nabo ni Nizigiyimana Manase na murumuna wiwe aherutse guheza muri kaminuza y'igipolisi afise ipete rya liyotena azwi ku izina rya Kevin Ishimwe, bakaba bavuka ku mutumba budahekwa ni muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Kugira gatatu nk'uko isoko ryacu bitumenyesha, ni mubyara wabo Suriyetena Ruben Ndayisaba yiga mu mwaka wa gatatu muri kaminuza y'igipolisi iri mu mitakataka, akaba avuka i Burambi mu ntara ya Rumonge. Nk'uko bamwe mubo muri uwo muryango wabitumenyesha, Lieutenant Kevin Ishimwe yafashwe n'abakozi b'iperereza hari ku igenekerezo rya 13 Ruhuma bamusanze ahakorera mu Buyenzi. Ntibyatevye, inyuma y'iminsi irenga 10 haciye hafatwa Lieutenant Robert Ndayisaba, nawe nyene akaba yakuwe aho yari asanzwe ari kuri kaminuza mu mitakataka. Ubwo ruhigi rwaciye rutandukira Nizigiyimana Manase yafashwe ku igenekerezo rya 2 za kuno kwezi bamukuye ku muhane we muri quartier Maramvya kuri transversale ya 15 muri komine Mutimbuzi. Abo banyagihugu nk'uko abo muri uyu muryango babyiganiye uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ngo bariko bazira ibiganiro bagiranye ku rubuga rwa WhatsApp bijyanye n'intambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi cya Congo. Uyu muryango ukavuga ko iryo ari remenkanya ryakozwe nabo mu iperereza, aho hagifatwa uwa mbere Lieutenant Kevin Ishimwe baciye batuma umuntu kuzana telefone yiwe aho yari yayishize ku muriro. Igiteye amakenga n'ubwoba muri uwo muryango ni uko batazi ingene ababo bamerewe kuko batarigera babakubita ijisho. Bafise amakenga ko bashobora kuzimanganyirizwa ubuzima. Si ibyo gusa, nuko gushika n'ubu inyuma y'ukwezi kose batarigira barenguka imbere y'ubutungane. Ubu ubwoba ni bwinshi muri uyu muryango ngo kuko hoba hari n'abandi bashobora gufatwa umwanya n'umwanya. Basaba amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu co kimwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana agateka kazi na muntu gukora ibishoboka kugira ngo izo nzira karengane zirekugwe.
Urakoze nawe Pacifique Nkeshimana. Tukiri mu gisata cy'ubutungane, hari abagabo batatu baturuka mu gihugu cya Tanzania bamaze indwi hafi zitatu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi y'intara ya Rumonge. Makuru ava muri iyo ntara avuga ko bari bafashwe bariko bakora ibikorwa byo gututumura abarozi, inyuma yo gufatwa barashengezwa muri sentare barezwa ariko ntibarekugwa. Abegereye imiryango yabo basaba ko barekugwa. Inkuru tuyibaza Claude Manirakiza.
Abo bagabo kwari batatu baturuka mu karere ka Kigoma mu gihugu cya Tanzania, Barnaba Steven, Barnaba Julius na Adam Shabani, bafatiwe muri zone Buruhukiro muri komine n'intara ya Rumonge haraheze indwi zirenga 2. Abanyagihugu naho basigura ko bagirizwa ko bariko bahungabanya umutekano w'igihugu mu gukura uburozi mu mazi yabikekwa ko ari abarozi, ivyo bamwe bita gututumura canke kamucaka. Ku wa gatanu w'indwi heze abo bagabo batatu barashengejwe muri sentare nkuru ya Rumonge irabeza bacibwa n'ihadabu. Gushika ubu ntibararekugwa. Amakuru ava mu butungane amenyesha ko urongoye iyo sentare yaciye yandikira ikete uwaciye urwo rubanza kugira ngo yisigure impamvu yejeje abo bita ba Kamchape. Ayo makuru nyene avuga ko amatata afatiye ku igaburwa ry'ibiturire byatanzwe muri iyo dosiye byoba ari byo biriko biratuma haba ukunyinyurana hagati y'ibihangange intwaro n'ubutungane. Abegereye imiryango yabo batanzaniya bakaba basaba ko ababo burekugwa kuko sentare yabejeje.
Inzamba
tutandukira igisata cy'ibidukikije imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bakoresha amazi ya Rusengo ku isoko ry'amazi riri ku mutumba Karemera ya kabiri zone ya Munagano iri muri komine n'intara ya Muyinga. Abo banyagihugu bagiriza umugwiza tungazwe ku izina rya Ananias kuba yaratumye amazi kuri iryo soko agabanuka cyane mu kuyakwegera mu ihinguriro ryiwe ry'amazi riri ku mutumba Kibogoye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abo banyagihugu basaba abategetsi babijejwe kwicarira icyo kibazo maze bagasubira bakarunka amazi akwiye. Ni inkuru tubaza Jean Georges Kibogora.
Iyo myidogo y'abanyagihugu bavoma amazi ya Rusengo yo kuri uwo musozi Karemera ya kabiri yatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatatu nyuma y'aho umugwizatunga azi ku izina rya Ananias yubakiye ihinguriro ryiwe rihungura amazi Hope Plus riri ku musozi Kibogoye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Iryo hinguriro naryo nyene rikaba rikwega amazi avuye muri iryo soko rya Karemera ya kabiri. Abanyagihugu bidoga bavuga ko kuva iryo hinguriro ritanguye gukwega amazi batasubiye kuronka amazi akwiye kuko yaciye agabanuka cyane, bagasaba abajejwe intwaro gutorera umuti icyo kibazo. Emile Manirambona anguye umutumba wa Karemera kabiri arahumuriza abanyagihugu akavuga ko amaze gushikiriza icyo kibazo abategetsi bamukurira.
Duheruka no gukora inama y'abanyagihugu ngaha icyo kibazo cyaraje babaza ukuntu bizogenda kubera amazi yagabanutse, hanyuma twe twagishikirije mu nzego zo hejuru.
Umenya ko ayo mazi ava mu isoko rya Karemera ya kabiri adakoreshwa n'abo banyagihugu bo kuri uwo mutumba wonyine, bivugwa ko hari n'abandi banyagihugu benshi bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bayakoresha.
Urakoze Jean Georges Kibogora. Tukiri mu makuru ajyanye n'ibidukikije, amashamba mu Burundi aracageramiwe n'abanyagihugu rimwe na rimwe bakingiwe ikibaba n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Uko niko bibonwa mu ishyirahamwe Les Amis de la Nature mu gihe isi yose iriko irahimbaza kuri uno wa 2021 ntwarante umunsi mpuzamakungu wahariwe amashamba. Mamere Sabushimike arirongoye abona ko icyo kibazo gikwiye guhagurukirwa rimwe n'inzego zose z'igihugu, hama ubutungane bugahana by'akarorero abagirwa n'ibyaha bijanye n'ukonona amashamba. Tumukurikire.
Yaba amashamba cimeza, yaba amashamba yatewe n'abantu, imikaratusi, amapinusi, eka ubwoko bwose bw'amashamba burageramiwe, bukageramirwa n'imiriro ya nyakanga, bukageramirwa n'abagenda kugerera mu mashamba cimeza kandi rimwe na rimwe bahawe uruhusha n'abajejwe intwaro. Ayo mashamba akageramirwa n'abaza kurondera imbaho, n'abaza kurondera y'amakara n'abarimayo. Ni nacyo gituma dusaba dushimitse ngo umushikiranganje ajejwe ibidukikije atunganye isekeza ryo kumanuka mu ntara zose mu makomine yose ari kumwe n'abamufasha gukingira ayo mashamba, no kuvuga abakozi ba OBP, ahitane mu ntara zose buramatari, ahitane procureur, ahitane commissaire, ahitane ijiji bahitane izo nzego zose mu makomine batunganye isekeza ryo gukingira ayo mashamba ayo sekeza libe mu kiringo cy'ukwezi kose ari urutavana ko basigurira abanyagihugu ingere bo kingira ayo mashamba basigurira bos kandi babone ko intwaro yahagurukiye gukingira ayo mashamba iryo sekeza rero yogira akamaro bongere bifatikanye n'ibimenyesha makuru bamaze rero gukingira ayo mashamba mu Burundi bace bafata bacira imanza abantu bose bononye amashamba urabatanze impusha urabaturiye urabagerereyeyo ibimaze kubukore rero tugasaba yuko wa mugambi birirwa bararirimba umwanya wose ewe Burundi urambaye bace rero bawubandanya bawushire mu ngiro Burundi bwambare koko
mamesa bushimiki yasaba kandi ko abategetsi bohimiriza abarundi gutera ibiti haba mu ntara hagati no mu bisagara kuneza igihugu n'amagara meza y'abanyagihugu dusubire tumukurikire
dusaba yuko abajejwe intwaro botegeka umuryango wose gutera ibiti 10 hari habavuga bati ntitugira aho dutera ibyo biti amatongo yaraze abo nabo nibababwire yuko ibyo biti 10 bishobora gutegwa mu rubibe bahana na mugenzi we n'umubanyi kandi kagaca kaba akarimbi kingira kamaro bagateramo ibiti bifise ivyamwa abantu bakuze n'abatoyi abantu bose bagafungura ivyo vyamwa hanyuma rero ryahindagurika ry'ibihe rigabanuke bwa bushuhe bwatanguye kuba bwinshi mu Burundi bugabanuke hanyuma yamvura isubirigwe ku gihe zangenzi zisubire zihurumbire kugendera Burundi amafaranga y'agaciro yinjire eka mbere n'abavuye mu Burundi barate te igihugu cacu ko kimeze igihugu cacu gikingira amashamba kujya ku bihugu bibanye biriko birayakingira igihugu cyo Buganda igihugu ca Kenya igihugu cyo Rwanda umwimbu usubire uboneke kuzerekeye abanyagisagara nabo wanda nk'ibujumbura imyembe yose yahoraho barayitemaguye yose barubaka naho nyene botanga itegeko yuko umuntu wese atera ibiti bishika 5-6 azungurutsa iparsele yiwe no mu yandi mabwire kandi ivyo birabaho no mu bihugu bibanye no mu bihugu byo kwisi yose ivyo nazo nyene byo ufasha kugabanura ubushuhe ivyo nivyo dushobora gusaba yuko leta yo bikora yisunze amategeko akingira amashamba amategeko akingira amazi amategeko akingira ibidukikije kandi ameze neza mu Burundi.
Ino kuri iyo nkuru duce dusozera ano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese wanteze yombi mugire aho muba mubahwe mubanye no mu byanyu na gahwane.